cool west. Who is to what the recordings? Zante blow, huh? Niwe, your mom said you hunger, come hang on, ring away, yeah. Yo come hachi, okuku have your name, you quenda. Nimbuzo come hachi, okuku hanyo, I name your quenda. Mwana wone ino inde kwa ntizo nezi mkwenda Kori inka mbugamba wali kecharani Nemi jote kusara kesenda Pia okunu zelikawa Niwe, niwe, beba ni wogu Niwe, niwe, beba ni wogu Niwe, niwe, beba ni wogu Niwe, niwe Ni wogu Kamuterera kafizi ya yemerera Aka hindu kana sanga ni tuingana Yase kani tusana Simkwe na kubihe Simkwe na kuseche Niwe mubazi gwanjo gomila pipie Katerera Niwe mwiso gwanje Mkwisanka ula kurunji Ndopo mutima gwawe Kanyo kuna kuhiro gwanje Niwe muntu weka Kukwe na manye vyange vyona Niwe, niwe Beba ni wogu 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 Na polisi ya mtama ya mkwata aido mkurovile Ururu watali wali wasi wa mteke chironda hamutima Kali watali ingai nivye vironde virya hamutima Niwe mbazi gwanje You are beautiful in and out Rimuru njo munda na You are beautiful in and out Niwe iza Niwe iza hatuture hamwe Niwe, niwe, beba ni wogu Niwe, niwe